mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vya no genekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani muri 2018. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ya radio mukunda ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nijambo buramatari w'intara ya Kigoma yashikije impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Nduta iri muri Tanzania aho yazigendera ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'indwi uno mwaka. Yahamagariye abarundi bari muri iyo kambi gutahuka. Buramatari Emmanuel Maganga majambo yiwe yagize ati: "Ndugure twa mugina nimba mwibuka neza mwaka uheze perezida wa Tanzania yahuye na mugenzi we w'u Burundi Ngara bumvikana ku igihe cyo gusubira mu gihugu kigeze ndugaye twa mugina." Bamwe mu mpunzi n'amashami adakiranira ibyicaro vya politiki maze kumva ayo majambo baseruye amakenga bemeza ko Tanzania igiye kubirukana. Tumwe mu turere batanga bafata nk'imenyetso sindamusiga ni ugarwa ry'amasoko basumiramwo kudahabwa impusha zo gusohoka kurondera udukwi babona umengani bumwe mu buryo bwo komoreshwa inzara iterabwoba bo babarakorerwa uko bukeye uko bwije n'ingendo zitandukanye zikogwa kuva mu 2016 zigamije kubahamagarira gutaha. Mugisha mirya unyugita impunzi ku isi RCR ryatangaje mu mpera z'ukwa gatandatu ku impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziharurwa mu 237 abatari bake bibaza kazoza bakakabura kuri izo mpunzi. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi twe twifuje guha ijambo y'umwihariko impunzi ziri muri Tanzania ariko ku munota wa nyuma n'abari bemeye kuvuga batubwira ko kumvo z'umutekano bidashoboka ko babana natwe. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina turahira ku kiganiro mugenzi wacu mu gisata c'igiswahili Merwi Mgawe yagiranye na buramatari w'intara ya Kigoma Emmanuel Maganga. Emmanuel yasubiye mu kirundi na mugenzi wacu Pia Claver Niyonkuru atangura yishura ikibazo c'ico leta ya Tanzania iriko irakora kuvyerekeye gutahukana impunzi z'abarundi.
Ya utaratibu wa msingi ni kuwahimiza wakimbizi wenyewe waweze kujiandikisha kwa
hiyo. Igikuru kiriko kirakogwa no guhimiriza izo mpunzi kugira ngo zitahuke kugushaka kwazo. Icyo nacyo n'igikorwa cavuye mu nama nyabutatu igizwe na Tanzania, Burundi na HCR kugira ngo tubagendere mu makambi hama tubahimirize kwiyandikisha ngo basubiri wabo.
Imiza wajiandikishe tayari kurejea kwa hiari.
Na endapo kama kuna wakimbizi ambao hawatakuwa
mugihe hoba hari abatarashaka gutaha bizogenda gute? Bazoguma baba ngaho bafashwa na Tanzania
na kudumiwa na Tanzania kama ilivyokuwa awali?
Hilo siwezi kulisemea kwa sasa.
Icyo sishobora kukivuga ko ariko impunzi gumara impunzi hanyuma gutahuka bivana nawe nyene amaze kubona ko iyo yavuye umutekano wagarutse uti ni giki kizokurikira abandi bamaze gutahuka ubu ntacho nakubwira.
Kuna baadhi ya wakimbizi ambao tumezungumza nao hapo Kigoma wanaonesha nia kusema kwamba hali ya
hari bamwe mu mpunzi twavuganye aho Kigoma bavuga ko ibya politike iwabo bitarakemuka kugira batahuke ikindi kandi n'ibiganiro bitarahera. Sinzi ko ivyo mwo bamwe arabivuganye mu nama nyabutatu.
Sijui katika makubaliano ya pande hizi tatu hilo mliliangalia?
Hilo tumelitazama na bahati hayo mazungumzo ya mwisho yalifanyika Bujumbura Burundi.
Ivyo twarabivuganye kandi inama ya nyuma yabereye Bujumbura hanyuma harabaye n'amatora y'ibyizwa shingiro yabaye mu mahoro. Twabonye rero nka leta ya Tanzania ko mu Burundi ibintu byasubiye mu buryo, gusa n'ubundi umuntu niwe abona ko atekaniwe mu mutima. Aho twebe duca tureka izo mpunzi zigafata ingingo zonyine, ababishaka tuzobatahana. Ikindi nyuma y'urugendo rwanje rw'iminsi ibiri mu makambi y'impunzi, imiryango 300 iramaze kwiyandikisha ngo yitahire. Hari n'abandi bamaze kwiyandikisha benshi, hamerewe n'imiryango irenga 38 imaze gutahukanwa mu Burundi.
Lakini vile vile familia 38,000 zimekwisha rejea Burundi.
Na hizi 38,000 ambazo zimerejea zilianza kurejea mwaka huu ama mwaka
jana? Umwaka canke ku mwaka uheze?
Hapana, walianza kurejea mwaka
jana. Batanguye gutahukanwa mu Burundi kuva ku mwaka uheze.
Karibuni kati ya marais wawili wa Burundi na wa Tanzania katika eneo la Ngara kama sikosei. Na
harabaye kandi nama hagati y'abakuru b'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi ingara nimba ntihenze, basabye ko impunzi zotahuka. Bamwe rero bibaza ko bifitaniye isano no gushaka kubatahukana biriko birakomeza.
Kama hii na ushawishi wowote?
Kwa kweli baada huo mkutano na rais alipotoka Ngara alipita Kigoma kwa ziara ya siku 5.
Mu byukuri bamaze kuvana umukuru igiye gucacu yaragendeye Kigoma nk'iminsi 5. Hamadutegeka ko twobwira impunzi ngo zitahuke ku gushaka kwazo, kandi tubibaza ko hari n'abandi baguma biyongera kuri ico gitigiri kugira ngo batahe bashike barima, kuko n'imvura yatanguye kugwa
ambazo nanga mwezi wa 9 ili wakaanzishe kilimo kitakachowezesha kuwa na chakula makani.
Na kuna hii tuma ambayo wanaitoa wakimbizi kwamba wamepigwa marufuku kufanya biashara, na katika baadhi
haini kindi cyo kubabuza gukora urudandazwa ubwo ari bwo gusa mu ikambi. Bamwe mu banyamategeko twavuganye bemeza ko hari amategeko adatomoye neza. Mwebwe mubibona gute? Baravyemerewe cyangwa
yangaliaje swala la biashara, wanaruhusiwa kufanya biashara wakiwa kambini au hapana?
Kimsingi ninavyofahamu mimi hawaruhusiwi kufanya biashara kwa sababu mkimbizi
icyonze gikuru nuko atavyo bemerewe kuko impunzi ntiriha ikori, kandi mu bisanzwe abadandaza bose bategezwa kuri ikori. Ariko ico twabonye nuko bari batanguye gukora utuntu duto duto dusanzwe two kwibeshaho mu makambi. Yamara harabandi nabo bagiye mu byo gukora udandazwa rukomeye nk'abadandaza inzoga amakazi ya 200, 300. Ico twakoze ejo bundi nuko twahagaritse ibyo kudandaza ibintu byinshi dusigaza nk'ibitunguru, imboga n'utundi kugira ngo bashobore kwigurira utwo badafashishwa na PAM.
Kununua vitu ambavyo World Food Program hawawapatii moja kwa moja.
Na wakazi wa pembezoni pale karibia na makambi wamekuwa
hari na Tanzania baba iruhande ya makambi bavuga ko hari ubugizi bwa nabi bukogwa n'impunzi. Vyo bari vyo?
Ye, kuna ukweli ndani yake?
Ukweli unakuwepo kwa sababu sisi Tanzania kwa
kweli harimo kuri, kuko twebwe nta muntu asanzwe atunga inkoho. Kubera ubugizi bwa nabi bukoreshwa inkoho n'ibindi bikoresho bya gisirikare, duca twibaza ko bikogwa n'impunzi canke abandi boba binjiye mu nzira zitazwi mu makambi,
au watu walioingia kwa mazingira ya haramu, tunaita wahamiaji haramu.
Kwa maana hiyo sasa hivi huu taratibu matarajio yenu,
nibaza ko icyo gikorwa cyo kubatahukana kizotwara igihe kingana gute kugira ngo abo bavyifuza babe batashe?
Wao wamekwisha kamilika kurejea kabisa?
Tumejiwekea kwa kweli ikifika Disemba mwaka huu
twiyaye gushika mu kwezi kw'12 kugira ngo tube twatahukanye abo bose bavyifuza. Hanyuma abo bandi batarabishaka nkuko wabivuze mu ntango, ibyabo ntavyo navuga ubu.
Hatima yao siwezi kuisema sasa hivi.
Najeye kuna utaratibu wote utakaofanyika kufunga
makambi
ya Kigoma,
makambi ari Kigoma canke abandi mu bimurira handi?
Hilo sasa ni swala la kisekta.
Icyo ni kibazo cyo kwishugwa n'abandi bankurira mu butegetsi hamwe no mu bushiranganje butandukanye.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe cha Tanzania ku ruhande rwiwe Kangi Lugola we asanga kugumana impunzi z'abarundi ari ukwigumiza ko umuzigo, na majambo yiwe mu kiganiro na mugenzi wacu mu gisata c'igiswahili Kenneth Bwile. Lugola yamusiguriye ko umutekano wagarutse mu Burundi. Amajwi we n'ubu yasubiwemo na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nchi ya Burundi sasa hivi imetulia kiusalama, kiamani na tumefika pale.
Igihugu cy'u Burundi ubu kiratekanye mu mahoro n'umutekano, tugezaho rero impunzi zivyifuza ziyandikisha natwe tukazifasha gutahuka kuko zivyishakiye. Twareteguye kandi n'ingingo zose zarafashwe kugira ngo bigende neza. Abataba mu makambi basubizweyo kugira nabo biyandikishe. Urumva rero Tanzania yabahaye ndaro yikorera uwo muzigo, ariko babonye ko hageze ko bataha nibitahire.
Urizika kwamba wakimbizi walio hiari kurudi makwao kwa hiari yao sasa waweze kurejea.
Unapozungumzia kwamba serikali ya Tanzania imekuwa na mzigo wa kuweza
kuvuze ko ari muzigo hamukavuga kandi ko bashaka gutahuka, bisigura ko uwo muzigo wabaye munini ukaremera Tanzania cyane.
Kali waondoke ama mzigo wa hiari?
Hapana, sisi kuwa na wakimbizi
oya namba kuba twari dufise impunzi dutunze si bibi, kandi twebwe twamatwakira impunzi no kuzitunga nta narime turazirukana, ariko bashatse gutaha suko twaremerewe n'uwo muzigo, ahubwo nuko bafashe ingingo, ariko n'abatarabishaka nta kibazo turacabakiriye.
Hawajahiari bado wana wasiwasi au bado tunao?
Zipo taarifa kwamba upande mwingine serikali ya Burundi inaonelea kwamba wakimbizi hawa wanasurutishwa japo kwa chini.
Hara makuru avuga ko Burundi bwo babo bifisemwo uruhara kugira ngo impunzi zitahuke maze makunga abone ko ibintu byose bimeze neza. Byo bari muri ubwo buryo
wanasema inakuwa ni mikakati ipangwe warejee nyumbani.
Si kweli, sisi hatuna mawasiliano.
Twebwe ntanzaniko zizwi twagiranye n'u Burundi kugira ngo tugondoze impunzi zabo gutahuka. Nimba iyo myidogo ihari twebwe ntayo tuzi kandi ntayo dufise.
Oyo hayo mararambiko kama yapo sisi hatuna.
Kwa kawaida serikali ya Tanzania imekuwa inatumia kiwango.
Ibisanzwe Tanzania yahurikoresha amafaranga ngana gute mu gutungiza impunzi
katika kushughulikia hawa wakimbizi?
Kiwango cha fedha hiki ni swala la takwimu na mazingira niliyopo, si rahisi sana
kumenya igitigi cha amafaranga dukoresha. Ntibyoroshe kumenya neza ubu, ariko ni menshi. Dufashanye n'amashami impunza makungu nka za HCR n'izindi, bisigura ko natwe dushiramo uburyo kugira ngo izo mpunzi zibeho neza.
Changamoto kubwa gani ambayo kubwa zaidi ambayo kwa wakati ambao mmekuwa mkiwa
nize ntamba bya canke ingorane izo mpunzi zari zibateye gushikaho muvuga ko ari muzigo kuri Tanzania?
Kweli umekuwa mzigo.
Changamoto ya kwanza ni kwamba mazingira hasa ya
intama myambere nukono nibidukikije ibiti n'amashamba biguma bicibwa. Ikindi naco nuko bama batorotse mu makambi tukabarondera, kumbure nta numenya ivyo baba bagiyemwo ko atari ivyo guhungabanya umutekano. Hamakane n'uburyo dukoresha mu kubabeshaho neza no kubatunga n'ibindi byinshi bitwara uburyo buja mu mpunzi. Ibyo byose ni intambamye.
Izi zote ni changamoto.
Bakoze bagenzi bacu batandukanye ku majwi badutunganije mushikiranganje intaro hagati mu gihugu cha Tanzania, muhejeje kumva Kangi Lungula hamwe na buramatari w'intara ya Kigoma Emmanuel Maganga. Nuko rero twinjiye mu kiganiro nyezina aho mutumire aza kudufasha guca irya nino kino kibazo ari umunyamategeko Maître Dieu Donné Bashirahishize haramutukuru na Nikavibe rurikiyemo abashingwa manza biyemeje kuburanira Abarundi bakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Kavibe iri mashahamwe heruka kwitura umuryango umwe bwa Afrika igisata kirabivy'impunzi asaba kwico kibazo kitofatwa minenegwe. Maître Bashahishize mwakoze kwitaba ubutubire bw'ijuru rya Amerika muri sanga y'ino munsi mwisange hamadusangira ijambo.
Mwakoze namwe kudutumira. Icyo navuga nuko Jokete ni byanditswe na Kavide gusa na mashyirahamwe 18. Kavide ni rimwe murazi.
Yego, ari mu mashyirahamwe yaryanditse. Murakoze cyane gose. Hama Maître Bashahishize, mwumvise amajambo atandukanye y'abategetse mu gihugu cya Tanzania bigwa ahanini n'ikibazo c'impunzi. Ico bagona kuri ico kibazo mwituye umuryango wa Afrika, mufatishe gute ayo majambo naje abahumuriza cyane?
Murakoze. Ikintu cya mbere umuntu yohera ko no gushimira ibihugu byigoye bitakira impunzi ziriko ziraturatuzwa mu Burundi guhera mu 2015, ariko umuntu akabasaba yuko batodeukirwa impunzi kugira ngo itahuke. Ntibiva ku masezerano yabaye hagati y'igihugu impunzi zahombe n'igihugu cyabakiriye, ntibiva no ku itegeko ry'igihugu cyakiriye izo mpunzi. mugihe igihugu kibonye yuko abantu cakiriye babaye umutwaro munini amategeko cyane cyane nk'itegeko ibihugu byo muri Afrika byateye ku mukono itariki 28 z'ukwindi muri 1969 bumvikanye ko icyo gihugu gishyeza kigashikiriza ikibazo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika kavuga ati mirira mate canke mumfashe ingene zimpunzi ndazibesha rero amajambo numvise ubwa mbere novuga yuko agaragaza neza yuko leta y'u Burundi igerageza hasi hejuru kugira ngo izo mpunzi zitahuke kugira ngo leta y'u Burundi igerageze gutahura impunzi tukugenda kuzitera igitsure tuguca kuri Tanzania ngo ikoreshe ubugenzi bafitaniye kugira ngo babacure ku ngumu ese botangura bakakirwanisho izo mbonera kure zatumye bahunga ese bohagarika imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa mu ntara zitandukanye
maitre uno munsi muze kuntunga
Tanzania amahoro bayapimishije muri make ibyo bavuga hariho ibidahuye koko n'amajambo bavugiye mu makambi y'impunzi hanyuma ariko bonyine ugerageje kubumviriza bikagaragaza yuko hari ikintu bafunditse na leta y'u Burundi kugira bayifashe ihenda amakongo ku bintu bigenda neza ko birade naho ibintu bikiyangaye nk'uko bigaragara mu maraporo atandukanye
cyangwa
n'amashyirahamwe ya ONU
murakoze cyane muze kuntunga mugabo nk'uruhande rutahari ntiturutsebe kuko rutaza kuronka umwanya wo kwisigura muri kino kiganiro nyine ariko twibande kuri ibyo by'impunzi muti uko tubibona muri ayo majambo turabona umenga leta ya Tanzania iri kwirakorera ikucono kwita mu kwaha k'ubutegetsi bw'ibujumbura bushaka ko impunzi zitahuka aho mwotanga nk'uturorero twerekana neza yuko uyo mugambi wo gutahukana impunzi ari umugambi uri kusunikwa na leta y'u Burundi n'inkahe
ni jambo umukuru w'intara ya Kigoma yashikirije induta kandi n'ubu bariko baramubaza yabisubiyemo yavuze ati igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi agendera umukuru w'igihugu wa Tanzania bapfunditse ko ageze ku impunzi urumva icyo ni cya mbere wenyine yivuga hanyuma umukuru w'intara ya Kigoma yanavuze ati hari n'inama zabereye i Bujumbura atari n'inama iheruka kubera ingara ejo bundi ati rero duca tugerageza kubigisha kugira ngo batahe vuba hanyuma nko kumva nk'igihugu cya Tanzania gisanzwe kiriko kirafasha kugira hatunganywe ibiganiro byo guhuza Abarundi igihugu kizi neza yuko mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko bari bavuze ko ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha bidakomakomwa mu kwezi kwa gatanu agasenyurwa abantu bakicwa kuko mu kwezi kwa gatanu konyine hapfuye abantu bashika 57 nkoreye ndavye nka raporo yari igiteka yo mu kwezi kwa gatanu umuntu nk'umutegetsi wo muri Tanzania agaheza agasubiramwo ibivugwa na leta y'u Burundi gusa ntibarabiketse byanditswe n'umukuru w'ubumwe bwa Afurika umukuru wa Commission de l'Union Africaine aho yavuga ati ibintu biriko biraba biteye ku biri n'amategeko Tanzania yarumva aho abahanuzi bakuru babaye abahanuzi bakuru mu butegetsi bw'u Burundi bavuga bati umuntu w'umukeba no kumushyira isi zikamurya urumva babanje kumwica ibyo byose Tanzania ntiraba amaraporo ya ONU ntiraba amaraporo ava muri Union Africaine ava ahantu hatandukanye imanza zitandukanye z'ama ziriko ziraburanwa i Burundi kubera ziburanwa mu masentare yo muri Afurika y'Ubuseruko kubera ihunyangwa ry'amategeko Tanzania ibyo byose ikabyibagiza ikavuga iti warahuye na perezida w'u Burundi yavuze ko amahoro ariho rero ariho rero muri make niba Tanzania n'uburenganzira bwayo bwo kwifasha leta y'u Burundi n'uko igerageza kwerekana ko ibintu bimeze neza ariko bokundanira ku kindi ntibokundanira ku mpunzi kuko amategeko Tanzania ateko umukono itariki 12 z'ukwa gatanu 1964 nk'amasezerano mpuzamakungu avuga ibijyanye na stati de refuge Tanzania yaremeye yuko ata muntu ishyira ku igitugu kugira ngo asubire mu gihugu yahunze aho ubuzima bwiwe bushobora kumererwa nabi
murakoze cyane turaza ku
rero bigaragaza yuko Tanzania mu kubikora bumvije n'amajambo yavugiye mu makambi y'impunzi aho bavuga bati nko ku munota wa 40 w'amajwi yavugiwe nduta yaravuga ati hazogera igihe dufata izindi ngingo ukuguma ngaha ntibishoboka urumva rero nicyo gituma amashyirahamwe turimwo twagerageje gutera kamo umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo begere Tanzania bibaye ngombwa bashyireho n'umugwi wogira amasohoro Tanzania bisunike abo Barundi bashobora kwicuma
ego metre ku bwanyu rero muvuga muti ivyo Tanzania nubwo hariho abibaza canke abo bategetse nyene batadudurira ko bavuga bati twebwe naho bariko baravuga ko turiko turabirukana ntituriko turabirukana hariko hazogenda abashaka mugaba badashaka nabo nyene nibukebuke tuzora turabasigura umugambi mwe muhagaza aho nyene muvuga muti igihugu ca Tanzania kirirukanye impunzi z'abarundi
umuntu jewe ndabivuga umuntu yumviriza impunzi abahunze ni bene wacu abahunze n'abantu twiganye ayo majwi bariko baravuga mu makambi y'impunzi barabiduha nako bamenyesha makuru nawe ayo majwi nshobora kuyakurumbikira ni wumviriza ayo majwi uwo mukuru w'intara ya Kigoma aravuga ati abarundi umukuru w'igihugu cya Tanzania yaravuze ko mutazosubira kuroga ubwenegihugu bwa Tanzania kandi abanyekongo bonyene niyo bagifite akaryo kuko baronka n'ikindi gihugu kibakira no mu gihe mwobona yuko igihugu kibakira cyo bita resettlement no kuvuga ati abarundi mwebwe ntimurimwo kuri
ikigora
aba banyekongo gusa agasubira ati inzira yonyine mufite niyo gutaha yaranongeye ko ati mu gihe mutogenda kugushaka izindi ngingo zizofatwa kandi nubwo bariko baramubaza yavuze ati hariho ingingo zindi zishobora gufatwa ziri ku rwego jewe rundenge ariko usubiye ukumviriza nkaho nari ndababwiye ku munota wa 40 hariho impunzi yavuze ati ico nahungiye ngaha guhera mu 72 Tanzania yamye ari umubyeyi none ubwo ntimwoguma mudufasha tukaguma aha mu gihe tutaratunganirwa ngo dusubire i Burundi inyishu yamuhaye naho atadudubiye ko arumva neza yuko avuga ati ibishoboka yuko muguma ngaha
urakoze cyane rwose metre
kubona bariko bamera nk'abasubira inyuma bakanareka no bakamera nk'ababideha kibaza yuko bariko bariko bitagashe ariko ni ibintu bitarekuriwe n'amategeko twizera yuko bitazoba ari nacyo gituma dutabaza kugira ngo ubwo buzima bwiza mpunzi bukingirwe
duhiriwe duhishije
metre zahunze zisubira zahungutse zitwa ko zabishaka ariko kubera ziriko zirahirwa bazirasubira muri ayo makambi
urakoze murakoze cyane rwose metre
umuntu nk'uyo rero ngo bamusubizeyo ku nguvu urumva yuko
murakoze metre bashahishije duhiriwe duhishije ko muri umunyamategeko muraza no kuduha akanya mutusesangure mutubwire ica amategeko avuga mu bihe nk'ivyo kandi muri n'impunzi ngira ngo ibera ngaho muri Tanzania mubikurikiranira hagufi ariko mudutunge tubanze twakira abari ku murongo kuko ari benshi bashaka kugira ico babajije canke ico baterera turahera kuri Serge Ikaze ku ijuru rya Amerika
halo ndabahaye mwaramutse abo ku ijuru rya Amerika
mwaramutse Serge aho uherereye hamuduge ku ijambo
ukuri nirereye muri komune Matana mu ntara ya Bururi murabimva neza ku ijuru rya Amerika
turiko turakumva duga ku ijambo Serge
yego nago bavuge ku cyerekezo cya mpunzi zigoreye muri Tanzania ahubwo ndiko ndasaba jero ku bwanjye ni uko boza mu kigo cy'amavukiro hari amahoro ni mu kigo cyaro cy'amavukiro hajya ubwa mbere nasebye ko icyo navuga ko mu bene gihugu w'u Burundi halo
turiko turakumva duga ku ijambo Serge
byaragore inyuma y'igihugu cyabo cy'amavukiro kuko icyo dusaba ko abarundi bene wacu nibaje bareke kwagaganya abari muri Tanzania bakiba mu Burundi turangura imirimo hamwe mugabo hari ubufisho yagiriza kuri leta y'u Burundi iyo barakosibye iyo baratumuye sininziriye leta y'u Burundi ngo nayivugire cyane ngo ninziri ndani yoza agasaba ikigongwe abo iyo baratumuye ko abatatumuye ko nabo abatatumuye nabo boza kandi bama basigonze
ugira umunsi urakoze Serge urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho Matana mu ntara ya Bururi turase kandi na Terera ku murongo Terera Ikaze ku ijuru rya Amerika Miriwe, uherereye he hamuduge ku ijambo?
Ndi mu Rwanda mu karere ka
Kayonza.
Cyane agira ngo nerere cyangwa igitekerezo. Ndabona iyo umuntu iyo ahita na muntu uhitamo kwitwa impunzi ngo atiwe ngo agende mu kindi gihugu, kuko burya haba hari impamvu, kandi nanone buryo umuntu iyo yahunze kugira ngo uzajye kumwumvisha yuko icyo yahunze cyarangiye biba ari ibintu bikomeye cyane, kuko nakitanga nk'uburyo tuvuge nahunze bamunganye afite imyaka imwe imyaka itatu tujya mu gihugu cya Tanzania. Halo,
turiko turakumva Tereraduga ku ijambo.
Tujya mu gihugu cya Tanzania, ubwo tubaza Kigoma na Zangara yose. Ako narindi umwana sinarinzi byari byarabaye, ariko bavugaga gutahuka nkumva ubwo baburanyishe. Yako nagira ngo abategetsi ba Tanzania bashinze impunzi nimba babyumva nibura bagatuye gufata wenda nk'impunzi zimwe zikagera mu gihugu cyabo, bakareba uko umutekano yifashe, aho kugira ngo bazitware igihiririhiriri gutyo ari ukubirukana, kuko burya hariho ibintu impunzi bitakaza byinshi, kandi iyo umuntu amaze ahantu imyaka niyo y'imyaka icumi cyangwa itanu burya hari ibikorwa aba yarahakoreye kandi abasubiye inyuma.
Urakoze cyane nawe Terangaho mu gihugu cy'u Rwanda, ugira umunsi mwiza. Ego, maître, murumvise ivyumviro vya Serge hamwe na Terera, sinzi ko mufise ico mubivugako.
Ego, murakoze. Kintu nagomba kuvuga ku bintu Serge yavuze, nta muntu n'umwe anezerwa no kubimpunzi. Kuta umuryango ugatutwawe, ugata igihugu ca ukunda, umuntu abita kubera kunyaga amagara. Guhagararira matamatiki nibaze umuntu yaca yibaza ati mbega icyo bahunze cyaraheze, bahunze gutotezwa, bahunze ko bagira ibyiyumviro byabo. Mbega uno munsi umuntu atiyumvira nk'umugambo uri ku butegetsi aratunganira Uburundi aba namba. Narabibonye ejo bundi mu kwa gatanu, umuntu yari kubera gusa kubera biyumvira ko ashobora kwigisha kuvuga oya agafungwa, abandi bakanyuruzwa bakicwa. Mbega uwo ni wo mutekano n'iyo mahoro y'umusese karafise avuga ko Burundi bufise? Aho rero ni ukuraba neza, mbega icatumye impunzi zihunga ni igiki? Mbega umuzi w'ikibazo warakemura abanamba? Kuko gushika n'ubu murumva ko mu kwezi k'umunani, mu kwezi k'icenda, umuhuza mu biganiro by'abarundi avuga ati ingorane ziracariho, reka tugerageze turabe yuko abarundi bokwicarana kugira ngo ikibazo gitore umuti. Igiteye rero amakenga n'ukuntu igihugu cya Tanzania aricyo cakira ibyo biganiro, igihugu cya Nyerere yagerageje gufasha mu myaka yahera, igihugu kirimwo Benjamin Mkapa ari wahuza abo barundi, azi ko ibibazo byamunaniye gutorera umuti aheze imyaka itatu bitwa ngo bariko batunganya ibiganiro bidashika ibiganiro mengo n'ikinamico, uno munsi akavuga ati nimutahe ibyo biganiro byitwa ngo biri mu nzu. Rero kuri iki cya Serge ni icyumviro cyiza cyo kuvuga ati nimutahe, ariko sinibaza wewe ni wenyine ko ashobora guhumura izi mpunzi zose ngo zitahe. Hanyuma hari n'ibyo yavuze ngo basabe ikigongo hari icyo bacumuye. Iki kintu bacumuye abenshi ni uko bari bafite ibyiyumviro bitandukanye n'ibya Leta, icyo nacyo si igicumuro, ahubwo bavuze yuko Leta y'u Burundi igerageza kwakira abandi ikabemera ikemere yuko abantu bose badategereza kuyumvira.
Murakoze cane gose maître.
Rero nawe icyo avuze nta kinini hano bivuga ko n'impanuro, icyo navuga gusa ni uko ibyo by'abantu bagenda kuraba mu gihugu ingene hameze bagasubira inyuma ntibambe, wahubwo abenshi bagiye kuraba basubiye guhigwa buhongo, basubira mu buhungiro, hari n'abashika bahungutse bakicwa. Rero abarundi bakeneye gutabumvisa bumva ko batunganiwe ni byiza, ariko ntihagire umuntu bashira ko igitugu, ntihagire uwo batera ubwoba ngo bamutware ku nguvu bagiye kumushobora kwicuma.
Murakoze Maître Dieudonné Bashirahishize, Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuko turagaruka ku kibazo c'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania, bavuga yuko bariko birukanwa muri ico gihugu kuko amakambi yabo aho bari batanga n'uturere tumwe tumwe bakemeza ko amasoko yabo bahawe gucika ku igenekerezo rya 15 akaba yugawe n'ibindi n'ibindi. Turafise kandi Isa ku murongo wa telefone. Isa, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndabumva.
Yego, aho irereye hamuduge ku ijambo.
Bon, je ndi mu gisagara cya Ngozi.
Mhm.
Ijambo rono duga ko muri rusangi hari ko haravugwa guhunguka. Iyo uri kurumva rero bene wanyu ariko barahunguka harimo n'inshuti rwose urumva nayo nibyo reka kugenda bitakuryoheye. Muri rusange urabye ibintu bijya niyo byazananye nibaza umuntu w'umurundi akunda igihugu ko yahunguka bo agatikarageza akaza tukaronderera hamwe
ariko uko guhunguka uri kuravuga nuko bariko bavuga ko bariko bahungukanwa ku ngufu.
Oya nta urameza neza ko ariko barahunguka
bo barabivuga abari mu makambi baravyivugira isa.
Namu sinzi ko mu makambi bujya naho nyine bujya urabye neza makambi biri kubiri. Aro
duga ku ijambo turakumva isa.
Bo bujya nta beshi kwijana mu bari mu nkambi hariho nabo bagatiwe wahungika kubyira ati je nabonye abandi biruse nayo ncandiruka.
Isa ntituza kukwemerera ko uza kuvuga ibyo udafitiye ivyemezo twavuze yuko atakwagirizanya kuza kuba mu muri kino kiganiro ko tuza kuguha tuza gutanga umuco ku bitandukanye. Urakoze kucimvuro cawe uti muri rusangi impunzi zitahuye. Arakoze isa. Turafise kandi na Eric kundi murongo wa telefone. Eric ikaze kujugi Amerika na wewe.
Ane.
Ego uherereye hehe ga Eric?
Neza na neza ndi mu kambi impunzi nyarugutse muri Tanzania.
Mhm.
Ego icyumviro cyanje.
Mhm.
Ukuvuga inyifato ya leta ya Tanzania kwegi impunzi naje ku ruhande rw'iwanjye reka mvuge ku ruhande rw'iwanjye ndavuga iri inyifato itangaje gose.
Mhm.
Uko kuba wati umuntu akwituye ibibazo nibi ubu kuri isi ya none tugeze ku isi y'amajyambere ku isi y'ibintu bigezweho ku buryo bw'uko ikintu cyose kibaye ahariho hose umuntu ahari hose aba ari karakimenya. Kuba rero bose bemeza yuko aribo bazi yuko umutekano wifashe neza kandi batazi icyo twahunze n'icyatumye tugihunga ni inyifato itangaje rwose. Kuko mu bisanzwe igihe twahunga nta muntu wa gisirikare wari uhanganye n'ubundi wa gisirikare ngo tuvuge ngo yari amasasu yari karavuga dufite umutekano muke twahunze n'ubu uracyariho ni kujya nyene iyo igihugu gifite amahoro kuvuga yuko iyo atamigwi ibiri ya gisirikare ihanganye iyo gisikura yuko igihugu gifite amahoro na nikimenyamenya igihugu cya Tanzania nyene nicyo kiriko kirategura ibyo biganiro biratangajire mu gihe wovuga ngo ndiko ndategura ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe mu rwego rwo gwaruka ukavuga ngo amahoro ni yose kandi wowe nyine ariko urategura ibiganiro kigurura kugira ngo urabe yuko abo bantu batavuga rumwe bose bidaha.
Eric ko tugize Imana ukaba uri muri iyo kambi kuko benshi batwe twifuje ko tuza kubana batubwiye ko kumvuza umutekano bidashoboka ariko ko tukuronse reka tuje tukubaza utubazo twari kubaza impunzi zitandukanye tuzironka ari nyinshi ico kucifashe gute muri ayo makambi yanyu.
Cyo kuhunguka mu bisanzwe inyuma y'inama zagiye zigirwa aha mu makambi atandukanye ni na leta ya Tanzania bamenyesha basigura neza yuko umutekano uriho mu gihugu cy'u Burundi yuko tubwirwa gutaha hadashobora kuba amakambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania mu gihe u Burundi burimo amahoro n'umutekano. Ubu aba impunzi baricaye baratekanye bararindiye igikurikira. Hari bamwe bamaze guca basohoka bafata ingingo zo guhunguka hari n'abandi kumburi bakirindiriye. Ariko muri rusangi hari ubwoba budasanzwe ku buryo bw'uko bamwe uri kuvugana nabo bakubwira amatike bwiye wabyara ibishoboka iyo abatwara abantu dufite inzira dushobora gucamwo tuvuye muri iki gihugu tukara ikindi gihugu duhungiramwo dushobora kutwakira kitakumvira ibibazo dufite kuko twe turazi ko twahunze itarahera.
Hamaga Eric.
Nubwoba budasanzwe mu mpunzi kuko aho bicaye hose baguma biteze yuko bashobora guhungukanwa ku nguvu nk'uko byabaye mu 2012 bari bahungiye imusabira nabandi bari begeranije imusabira bavuye ku kindi kandi
hamaga Eric kazoza kanyu murabona kazobandanya gute ari nkamwe uwe mugambo ushikanywe murategekanya guca mukora iki vyifashe gute mwarituye RCR yabishuye iki nimba mwarayituye
mu bisanzwe nta wovuga ngo kazoza kacu kariho cyangwa ngo turakabona uko iyo maze kuba warahunze kanyuma icyo wahunze uzi uko kitarahera bakubwiye ati ugutashye usubire mu nzira ni kintu kigoye urumva umuntu asigara abaho yiteze urupfu kujya ku muhungu abute ku ngoma ya Herodi urumva nta wahiza ngo yemeze ngo turabona yuko kadoza kukahari hanyuma ku bijyanye no gutanaho urumva batujyanye urumva ni fungu gutu bahita tukagenda umuntu akarindira nimba ari nk'ababishoboye amatasumira harimo bamwe bamwe bata bamaze gusa mu bindi bihugu aho bivugiwe aba kuko urazi ko abantu batanganya uburyo naho baba ari impunzi babishoboye harimo abaza bamaze gushika mu bindi bihugu bata bamaze kujabuka Tanzania bakise mu bindi bihugu akaba n'abandi bavuga ati batakundi turi mu bigenzi reka twicare nibatujyana tujogenda dupfuye nta kundi
hamaga Eric RCR ico kibazo muramaze kukiganira nabo hama nabo bayobozi bico gihugu nabo mukababwira aho muhagaze inyishu ziza zibagana zivuga iki muri muncamake uvuze muri make
ubundi twebwe nk'impunzi kiragoye yuko dutumbera hasere ngo tuvuge tuti nuku 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 ariko hasere nk'umubyeyi tuba twiteze yuko yoduhumurize kandi ikatubwira isa nk'iriri ariko kuvira ibyo bibaye nta jambo turaronka riguye muri hasere hanyuma na icyadutangaje nuko n'igihe ayo manama yaba haba harimo abaserukira hasere mugabo inama igatangura ikongera ikanahera uwiserukira hasere atajyamo ahawe ibyo rero bikatangaza kuko twebwe tuzi yuko nk'impunzi umubyeyi wa mbere dufise ari hasere kuko niwo buhungiro tuba dufise muri Tanzania ariyo hasere nyine iheze ikabudusabira ego
abategetsi ba Tanzania bobo barabahakanya mukabiyaga ko mukabasigurira kuko mwe muravuga muti twebwe turumva hataragira ko dutaha hariho n'urundi ruhande ruvuga ati harageze twe turitahiye ivyo murabivugana na n'abategetsi ba Tanzania bakababwira iki
ubundi mu bisanzwe ikintu gihuza abantu bigatuma baganira ni nayo manama abagenda abahijya no hino atandukanye ariko nk'icyadutangaje muri izi nama bagiye bagira nta jambo batanga kubumvira inama ni ukuvuga yaba ari inama aza ashika abashikiriza icyamuzanye ahejeje agatage mwe namwe mugatamutaha ata kibazo kihabaye ata kibazo kibayemwo ngo mubaze akari ku mutima na wabishure isha tuguma mu makenga adasanzwe gushika ubu tuguma nyine tuko twumviriza ibinyamakuru bitandukanye kugira ngo twumvirize ko kumbure ugire uwidombora ngo atange umuco kuri icyo kibazo
urakoze cyane gose Eric ngaho muri Tanzania muri kambi ya Nduta ugira umunsi mwiza ijwi rya Amerika twemeye kuzokurikiranira hagufi vya kino kibazo tukazoza turababwira uko biko biregera imbere urakoze Eric Maître muratwihanganira gato imbere ko tugaruka kuca amategeko avuga tubanze twakire na neza ku murongo neza ikaze ku ijuri ya Amerika
Yego murakoze
wakoze kwihangana uherereye ga neza
ndi ngahe mu gisagara cha Bujumbura ni kineza
untungu mburanye yego nduga ku ijambo kineza intererano canke kibazo
intererano nataka guhereza abo bantu ibaza no kugira abarinde bahunga bave mu gihugu bahunze ubwoba
kubwawe
nico gituma kubwanda ariko nico gituma n'ubu iyo bari babagiye guhunguka bafite ubwoba
halo turiko turakumva ineza kineza
uranyumva yego uranyumva rero kugira ngo umuti wa byose utogwe nuko abategetsi bo muri Tanzania n'abo mu Burundi boza hamwe akemura icyo kibazo na hasere kuko hasere nise uruhara munini ya cyane kuko niyo iramu gita y'impunzi bakajya inama bakabyumvikana nandi abanyagihugu bobo bamumanye ibihuha bumva ubwoba kandi mu Burundi umutekano urahari niho gusa kubwanje ariko ndiko ndakubwanje umutekano mu Burundi urahari kumbura ariko bagomba kubahungura kubera babona yuko igihugu ari nyabagendwa haruguruza n'uruza nta bantu turabona babafataje kuganda
abantu ugira umusimi urakoze ugira umusimi za kineza turase kandi na Leopold kundi murongo wa telefone Leopold ikaze ku jugu ya Amerika Leopold uratwumva
ndabumva
ego aherere ha munduge kwijambo ikibazo canke intererano
yewe no ndi ibujumbura mu carama muri make bijya bintu byumvise biza cyane ahubwo ngo ari kubaza bagafata ingingo yo kubagirisha inama hanyuma bakaraba ababyumva boshobora gucaha bakaba aribo baherekeza bakabazikana mu gihugu umutekano ntangire kuko umutekano uba mu mutima w'umuntu uwo bidashobokeye nabo bagaca babagomeza hariya ndetse bakabakuma babahindura n'ikambi bakabashyira ahandi hantu ubundi muri iyo saha mu bisanzwe mu Burundi umutekano ino saha urahari yego kuko nta na hamwe hano haravuga ngo umutekano ubona ufashe neza gusa niyo nyine ubwoba bukiri mu bantu kubera nk'izi muntu aba yarabonye nayo ubundi gutaha nta kibazo nubwo bose ku nguvu biba byiza rero numva nibareke kubatahukana ku nguvu batahukane abo bishoboka abo bidashoboka nabo babarekeza hariya kuko kuba ari kubahohotera
urakoze ubwira umunsi mwiza nawe Leopold ego maître Dieudonné Bashirahishize murumvise ivyumviro vya bamwe n'abandi ariko tugaruke ubu rero kuca amategeko avuga amategeko buriya aravuga iki kuvyerekeye gutahukana impunzi no kwakira impunzi mu bihugu bitandukanye
murakoze cyane mbere yuko ndishika ngaho nagomba mu nkundi yambwira akajambo kamwe gusa mvuze kuvyashikirijwe n'aba bantu bane ngire mvuze nk'aga commentaire gato
ego
akineza aravuga ati abantu bahunga ubwoba ntuze nayisa niho nk'uko ariko yabivuga akavuga ati amahoro ni yose nagomba menyesha abantu yuko amahoro si ukuvuga yuko ari ahantu amasase atarara arabumba ijoro n'ibitanu amahoro ni mu gihe umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho adasurutishwa aticwa kubera icyo yiyumvira kubera cyangwa kubera icyari uno munsi rero umuntu avuga ngo barundi bahunze ubwoba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashika ibihumbi bibiri hagati ya 2023 bamaze kwicwa abantu 800 bakanyuruzwa
ibyo biri mu
ibyo nuko boreka
biri mu raporo makoze gameza
abatazi neza ibyo ariko aramuha rero muri make umuntu akavuga ati reka hakora ingingo eka ibihugu biraba amasezerano byateye ko umukono hanyuma abarundi bari mu gihugu ni byiza cyane ko bifuza ko impunzi zotaha ariko ni byiza cyane gose yuko leta y'u Burundi ibanze igakuraho icyatumye izo mpunzi zibaho ku byerekeye rero amategeko ko mwarimu bimbajije ingingo ya 14 y'amasezerano mpuzamahungu arabizi agateka akazi na muntu ibyo bita declaration de state de droit de l'homme iravuga yuko mu gihe umuntu ariko aratotezwa afise uburenganzira bwo kurondera ikindi gihugu ahungiramo mu 51 ishyirahamwe mpuzamahungu ntibarashizeho amasezerano mpuzamahungu aheza akagenga ibijyanye n'impunzi ibyerekana ingene impunzi aho yahungiye ingene yofatwa muri ayo masezerano Tanzania twavuze ko yateye ko igikumu 64 itariki 12 z'ukwa gatanu aravuga neza mu ngingo ya 33 ko kigira kikazibirizwa yuko igihugu cakirira impunzi gishobora kugisubiza inyuma kitabishaka ahantu umutekano wazo ushobora kubangamira mu 69 mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryitwa icyo gihe barashyizeho amategeko azogenza ibihugu bya Afurika ku bijyanye n'impunzi mu ngingo ya 2 mu gace ka 3 naho ne baravuga yuko kigira kikazibirizwa yuko hagira igihugu cyangwa umuntu ariko arahunga cyangwa kimutegeka gusubira inyuma mu gihe mu mutima wiwe adatekanye mu gace ka 4 k'iyo ngingo ya 2 bavuga yuko mu gihe hari igihugu cakirye impunzi kikabona yuko kidafise ubushobozi bwo kuzitunga gishobora gutanga icyo kibazo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo ibindi bihugu bifashe ari bimvuga ati reka twakire bakeya cyangwa tubafashe mu bijyanye n'ubutu bwo kubatunga rero Tanzania tutagira tuti niza yoraba icyo ayo mategeko yasinye avuga cyo guca cyo amategeko avuga akaba ari byo bikurikiza no mu mategeko agenga ibihugu bya Afrika muri rusange bujyanye n'agateka kazi na muntu cyo bita charter applicable droit de l'homme et de ingingo ya 12 baravuga neza yuko impunzi yamaze kwakirwa mu gihugu ironka uburenganzira nk'uburenganzira buhabwa abandi banyamahanga bari muri icyo gihugu
ego hamaga metre
impunzi birekuriwe kwidegembya ko n'ibikorwa by'iterambere bikora igatanga amakori nk'abandi ko mugakigira kikagirizwa yuko isubizwa mu gihugu yahunze
hanyuma ari nka hamwe naho ivyo niko biri mu mategeko ariko rimwe na rimwe amategeko hari uko hari gihe atagenda nkuko abantu bari bavyivujije mu gihe naho ico gihugu kivuze kiti uko tubibona twebwe turarungitse zino mpunzi iyo miryango ivyo bihugu biba birimo haba ico gihugu bahunze bavamo canke igihugu cabakirie biraheza bikagenda gute nk'umwe bwa Afrika burashobora kuvuga buti iyi ngingo ni hagarara leta ufashe izimpunzi tuzitwaye hariya na hariya canke
nico bituma amashirahamwe yo mu Burundi amashirahamwe yigenga yo mu Burundi yandikiye cyo bita rapporteur special ajejwe gukurikirana ibibazo by'impunzi mu gihe hariho ingorane kanaka uwo mu rapporteur akoranye n'abatwara komisiyo ya Union Africaine bakavugana n'icyo gihugu ni nacyo gituma kandi twateguye n'ibaruwa kwandikira umukuru w'igihugu cya Tanzania n'ibyaba ritamaze kugenda nibaza ko rizogenda umwanya uwo ari wo wose kugira ngo tumusabe yuko yubahiriza ayo mategeko Tanzania yateye ko umukono twebwe rero turibaza yuko na HCR muze hari abayandikiye na farandi matete twabandikiye turizeye neza ko HCR ikoranye n'ubumwe bwa Afrika igakorana na leta ya Tanzania ingorane zose zishobora kuba zirimo zishobora gutora umuti ariko ubuzima bw'impunzi bugakingirwa tuboneyeho n'akaryo ko guhumuriza izo mpunzi tubasaba yuko umuntu yotaha mu gihe we nyine yumva yuko mu mutima atekanwe mu gihe Tanzania izobona ko itabishoboye twiteze ko izokwandikira cyangwa ikamenyesha ubumwe bwa Afrika kabira ati fasha aba bantu mufashe ukundi ndabagenza ariko twiteze yuko Tanzania nk'igihugu gikurikiza amategeko mana muri Tanzania hari icyicaro cya sentare ya Afurika y'Uburasirazuba hari icyicaro cya sentare ya Afurika muri rusange hari icyicaro cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri mate Tanzania n'igihugu kugira ngo Afurika yose igishyiremo icyicaro by'izo nzego nikubera babonye yuko dushobora kujya imbere mu bintu by'agateka kazi na muntu mu kubahiriza agateka kazi
murakoze cyane rwose
ibyo byicaro byose niyo ushobora guca ikora ibintu bitandukanye n'amasezerano y'imine yateko igikumi urizeye yuko ibyo bitazoshikaho bishitse aho naho Tanzania izo mpunzi umwe n'undi ashobora gushengeza Tanzania mu gihe izo mpunzi zogira ingorane ikazoyigira kuri ingaruka
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga yuno munsi hagaze ku kibazo kivugwa mu makambi atandukanye ari mu gihugu cha Tanzania yuko igihugu cha Tanzania cyo bakigomba gutahukisha ku nguvu impunzi z'abarundi zahungiye ngaho aho tukibutsa yuko mu bihugu vyakiri impunzi z'abarundi Tanzania agiyo arico gihugu ca mbere kirimo impunzi z'abarundi nyinshi turafise Aniseti ku murongo wa telefone Aniseti kaze ku Juge Amerika
ego murakoze cyane
aho uherereye ha muco duga kwijambo
mereye nga mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Arusha ndi mu makambi y'impunzi ariko nanjye naje mu Tanzania ntunze ariko nubwo ntari mu makambi y'impunzi mu makambi y'impunzi ndafite imiryango ama naje kuva kera hose ndahoze mba mu makambi y'impunzi ariko ndaje ukuntu iki gihugu cya Tanzania cyahereye kera kidufata mu makambi y'impunzi ntabwo tuje kongera kuva mu makambi y'impunzi kubera nasanze naragira ibitotezwa rwose igihe naba mu ikambi y'impunzi ya Mbeka bitampisamo mwirihunga yuko ntuwarushishikara kuba mu makambi y'impunzi hanyuma kwicyo kuri iki kibazo kivuga yuko impunzi zohungurwa ni cyiza cyane hungura impunzi ni cyiza mugabo impunzi yose ihunga ifite icyo yahunze rero mu gihe ibona yuko icyo yahunze gitara iyo ntambamyahunze itarava mu nzira sivide yuko leta yata yicho gyogu ya hongi yemo yoti fati ngingo yuko murungi kakungu kuko ulikula labi yoriko yuriko viraja abateke sivide yuko gyogu cha Tanzania waga yakeza kutukizeza yuko menga tugu hindi mundi kungubu ariko ahubwo n'ugutahuka kwazo bashaka ko zitahuka kugushaka kwazo ariko uri kuraraba n'ingingo zitanguye gufatwa mu makambi y'izo mpunzi yaboneka neza ko ari kubatahukana ku ngubu rero je nibaza ko ari mu ihohotera cyane nk'uko bagenzanje bashikaye babisigura ko bari kuduhoko bari guhohotera abarundi bagenzanje mu gihe bo barundi kamwe gucyabo
urakoze cyane gose anisenga harusha muri Tanzania kubyumviro byawe ubira umunsi mwiza na wewe.
Ego namwe murakoze cyane.
Ego maître du tufatiye kuri no majambo ya Anise ari muri Arusha hagirutse kibazo cy'umutekano mbega ko ari kibazo cakomeje kuduga katari gake mu kiganiro ndemesha kuva kwa mbere gushika kwa gatano citwa iwanyu mu ntara hari amakuru atari make yazaturuka makamba avuga ko umutekano w'abarundi atakuwifashe ubuho byifashe gute ivyo umutekano vyarateye imbere canke
ikibazo cy'umutekano mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania ntikigeze gitera imbere haraho bumva ngo bafashe inkoho mu makambi y'impunzi n'urya serukira atwara intara ya Kigoma yabivuze hama hafatiwemwo abantu bakorera iperereza ry'u Burundi hama hafashwe imbonera kure zinjiye kudurumbanya bakitwa ngo barafashwe iminsi mi Kenya bagasigara bidegenzya ni naco gituma n'impunzi zifite n'ubwoba bwo guserura ingorane bafite aha rero tukibaza yuko kumbure no kubona ikambi batagishije kure cyane y'imipaka kuko byategekanywa n'amategeko mpuzamakungu bishobora kuba biri mu ngorane aha rero ukabona yuko HCR ikwiye kuvugana bikomeye gose n'igihugu cya Tanzania kugira ngo umutekano wo mu makambi ukomezwe abarundi ntibaze kumererwa nabi ntibagumane ubwoba bahunze ubwoba bwo kwicwa bari bafise mu Burundi bugatuma barondera aho bahungira ntibagume bakenya no kwicirwa muri ayo makambi kuko nta kinini nyabo barabafashije umuntu rero yumvirije nka Eric ari mu ikambi ry'impunzi ngene yabidusiguriye numvise yuko hari ubwoba hari abatanguye ahubwo kugerageza kurondera ibindi bihugu bahungiramo ariko tukavuga tuti Tanzania ibishatwishijemo gushaka abo barundi boshobora kubaho batunganiwe abo bantu baza binjiza ibigwanisho baza gutera ubwoba abandi kandi iyo leta nyine ariyo bahunze ibaga yuko nica ari kibazo gikomeye kiri mu bibazo twashikirije uwo mu rapporteur special kugira ngo avugane na leta ya Tanzania igerageze gukingira umutekano w'impunzi
murakoze cyane
kanya amahoro ataragaruka i Burundi
murakoze cyane maître
dushobore gusingira
ego Philbert ari kundi murongo wa telefone muraza kutwihanganira muri benshi mu fisi ico muvuga ariko umwanya ntuza kudukundira ko amatelefone yose tuyakira mugatugerageze twakire Philbert n'abandi baza gushoboka Philbert ikaze kujuga America
naye ndaba buwake cyane muri iyo bitoye naho muri
aho herereye hamuduge kwijambo
aje ujyambagaze muri kucuburu wumve n'abanyeza muri gitera
mu ntara ya Muyinga duga kwijambo Philbert usongoye kuko akanya kari ko karatujana
ibyo bijanye n'izo mpunzi zimwe zashaka kuma aho mingo zo bagiye zafatwa nabi nkuko nabibonye ku mbuga ngo kana bumenye mu bisanzwe ko umutekano bagiye bagiyagiriza ino mu Burundi kuko tawe kanangwa ari amahoro ariyo ntabiri uko ibyawe byaracungerewe neza nagiye sindi muhano wari mu bya politike cyane ariko umwaka umupaka tumeze neza nta ribi nko mu giteranyi yoyo nta kibazo na kimwe dufise nibahunguka aho bishoboteye
urakoze cyane Philbert kuri ako kamo kawe na wewe kugira umunsi mwiza ngaho giteranyi mu ntara ya Muyinga Eko, metre, ico muvuze kuri amajambo ya Philbert Hama, muce mutubwira n'ikiriko kirakogwa ubu kugira ngo ibintu biba ivyera vyera bibivyirabura vyirabure hama izo mpunzi zimenye kazoza kawo.
Murakoze, Philbert yo yivugiye ata mahoro n'umusesekara mu Burundi, ariko mu Burundi hari ikibazo kijanye na politiki, hari ikibazo cy'uko leta itihanganira umuntu afite ibyiyumviro idasa n'ibyayo, hari ibibazo bijanye n'abantu b'imbonerakure bahawe ibigwanisho bakigira nk'abasirikare bakarara barakizura bagatoteza abantu bakiba bakica. Uno munsi mu Burundi umutekano bavuga guhera uno mwaka utangura hamaze kwicwa abantu bagera ku 180
mu byegeranyo byakozwe n'abandi
biraba nko mu mezi atatu ya mbere nko mu cegeranyo cari giteka bavuga ko hapfuye abantu 77 no munsi mu cegeranyo ca SOS Torture n'abantu bavuga ati naka wo ku mupfumbuyo yapfuye byagenze uku hapfuye mu gice cya kabiri no kuvuga deuxième semestre hapfuye abantu 91 murano mezi abiri hari abandi bantu biyongereye ko ntarabonye ingene gushika uno munsi umuntu wese akeneye
metre kubera ko umwanya uri kuratujana ukubera ko umwanya
bavuga ukuri nayo ku munwa nayo uruhendo impunzi zirafite abantu basize ku zasize ku misozi
muri make rero hari muri make hari ko harakogwa iki muri make
naba banyapolitiki
ego muri make hari ko harakogwa iki kugira ngo ico kibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi atandukanye Nyarugusunduta n'ahandi Mutenderi gitoregwe umuti bidatevye gametre
ico twebwe nko ku ruhande rwacu dushoboye ni ibintu ko turakora gutabaza mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni gutabaza hashtag gufata kijeje impunzi gutabaza mu bumwe bwa Afrika gutabaza gusaba umukuru wa igihugu cya Tanzania yuko yobikurikiranira hafi ariko urumva hari n'ibiganiro bitegekanijwe sinzi yuko bizotera bigatera imbere ubu kuko umuzi w'ikibazo cy'u Burundi uhagaze mu biganiro naho leta y'u Burundi itabishaka ibiganiro bidakumira bizotuma u Burundi busubira kuba igihugu kigendera ku mategeko igihugu kitarangwa no kudahanwa no kudahana ahubwo igihugu umuntu wese abaho yishyira akizana n'umurundi atatera bwoba
tugarutse kuri ibyo biganiro nyine kuri ibyo biganiro nyine murumva ko ari kizoshoboka ko bibandanya mu gihe igihugu kiriko kiravyakira kivugwamo izongorane ku mpunzi zivuga ko zahunze ibigiye kuganirwa muri ibyo biganiro gameta
ibyo biganiro twebwe nk'amashyirahamwe yigenga twararindiriye imyaka itatu turaraba ibyo akarere ka Afurika y'ubuseruko kariko karakora turaraba amajambo yagiye ashikirizwa n'umuhuza mu kibazo c'abarundi turihweza ingingo zagiye zirafatwa n'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntizikurikizwa ahubwo leta y'u Burundi ikafata nk'uko zitabaye niho mu makete twanditse mu minsi iheze twasabye yuko akarere ka Afurika y'ubuseruko bishobotse kokoregwa mu ngata n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ikaba uwo muryango ugafasha bishobotse akaba ari bubitunganya kubera turabona yuko harimo ibibazo bikomeye Tanzania n'igihugu kibanyi iyo kigomba gufasha nk'uko cyafashije 1996 igihe cyafatira ibihano intwaro yari ihari icyo gihe kubera yanka kuganira n'ubu icyo gihugu yo kivuga kiti leta ikagomba kuganira kugira ngo Burundi buronke amahoro
Maître Dieudonné Bashira ahishize mu munota umwe gusa
Tanzania ibiganiro byo kwitunganya ariko biragorana ariko twebwe tuzokurikiraho ibyo biganiro biri zotwara ijambo ry'amahoro ryihumure kugira ngo abarundi basubire
kubabarundi Maître Dieudonné Bashira ahishize mu masogonda makenya akajambo kanyuma ku mpande zose leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'impunzi zahungiye mu ikambi zitandukanye za Tanzania
murakoze cyane
akajambo
gato nubwira impunzi nuko yotekana hanyuma umuntu agataha ari uko yumva patekaniwe babarongoye babaserukire muri za hashtag babibaze ntihagire umuntu yemera gutwagwa ku macumiro nk'inama cyo ni cyambere bituvuze ko bagarariza ko dusabye ko badusaba mu mahoro n'umutekano. Kuri leta ya Tanzania turabasaba yuko bubahiriza amategeko mpuzamakungu bateye ko umukono bareke impunzi z'abarundi zibeho neza. Leta y'umurundi nayo ikeneye ko impunzi zitahuka
murakoze metre Dieudonné Bashirahishize tukibutsa ko muramutswa urunani Kavibe rurikemwe amashingwa manza biyemeje kuburanira barundi bakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Twariko turaganira ku bibazo bitandukanye biri mu makambi ari muri Tanzania yahungiyemwe amarundi na Lidiane Nahazwe yakoze Laura Twagirayezu na Innocent Kimenye begeranije amajwi hamwe na engineer Justin badufashije muhinga bw'ivyuma mandanye muranirwa mubanye no muvyanyu.
Do shimiri mugezo wacu Diane Nahazwi.